11 za ni radio iz Vidja Amerika. Radio iz Vidja Amerika sa Milan i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Uri kumwe na Sidney Yongapo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise umuperezida mushasha Joe Biden yarahiye icyese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Abaye perezida mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza cya COVID-19 n'ingaruka zacu ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azoba ahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe, umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu cya Iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuyobora. Abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumye kandi Frederic Bambuga Inyumvira, umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari i Bruxelles mu Bubiligi, hamwe na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe rw'amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi, ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire mbanje kubaramutsa. Ego ejo perezida mushasha Joe Biden yararahiye mu mabanga yo kuyobora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4, akaba asubiriye perezida Donald Trump yaramaze imyaka 4. Ntangurire kuri wewe Lionel Lemesha uri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibirori byo kurahira muri rusange wabibonye gute?
Ibirori byo kurahira by'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joe Biden byagenze neza cyane ejo, byari bihimbaye cyane. N'ijambo yashikirije abanyagihugu twese, yashikirije ijambo binywanisha cyane, ijambo risaba ko abantu bakwiye gushyigikira ubumwe. Aranabibutsa ukungene demokarasi ikomeye cyane kandi n'ubutungane bukomeye. Hanyuma aranamenyesha Abanyamerika bose n'isi yose ko ari ngaha agiye kuzotwarira bose, atari abamutoye gusa, azotwarira Abanyamerika bose, abafashe bose.
Mbonyumvira mwebwe muri ngaho mu Bubiligi, mubona mwakurikiranye ibyo birori mwabibonye gute muri rusange?
Twarabikurikiranye ku mboneshakure, ndasangamwo mu ijambo ryiwe ko hari umwitwarariko wari uvuye ku kuntu ibyo birori byateguwe, kubera ko hari haheze iminsi mike tariki 6 Kapitoli itewe n'umurwi w'abantu b'abarepubulike bari bashuhuwe n'umukuru w'igihugu Trump. Hanyuma biraboneka neza yuko icyo kintu cy'umutekano muke cyatumye haboneka abajeje umutekano benshi, kandi n'abaje muri ibyo birori baraba bake, bitewe n'uko umutekano ari muke ariko kandi bitewe n'uko iyo COVID-19 ari kurangwa abantu bagume bahagaze hamwe byaraboneka neza yuko ngene bari bicaye no ngene bari bafise udufukamunwa bitwararitse by'ukuri icyo kiza cya COVID-19. Mu majambo yashikirijwe hariho amajambo ijambo namvisemo cyane rya mbere ni ryo kunywanisha Abanyamerika, kuko urumva hari haheze imyaka ine Abanyamerika basa n'abagiye impande zibiri, abari inyuma ya Trump n'abatari inyuma yiwe, abashyigikiye iyi politiki ya Trump n'abatayishyigikiye. Urumva mu perezida mushasha ajya avuga ati njyewe ndashaka ko mba umuperezida w'Abanyamerika mwese, ikintu gihambaye cyane. Araba ko demokarasi isa n'iyahungabanye atariko yongeye gutsinda nk'uko uragiye kuvuga bivuze, ati mu bisanzwe demokarasi ubutungane, ati ni ibintu bihambaye cyane. Hanyuma arabandanya aravuga yuko mu bisanzwe ingene abona ibyabaye muri Amerika bijyanye na COVID, ko abantu bapfuye ari benshi ndetse barengeye igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi, arasaba n'umunota umwe kugira ngo bawibuke. Hanyuma arerekana yuko mu buntu bwiwe yuko yitwararitse yuko agiye gukora uko ashoboye afashe icyo kiza gihere, kandi ingaruka zacyo z'ubutunzi agiye kugerageza kuzana ku bintu n'imibereho y'Abanyamerika atacu batishoboye bononewe n'iki kiza.
Turaza kubigarukako. Yego. Nawe ambasaderi ndaruzaniye mu ijambo Joe Biden yashyikirije, nicyo cyabashyitse ku nyota, nicyo mubona kizo kwitandukanya niyaho?
Murakoze bwa mbere ndamutse mushaka ntabwo mugire kwira twarukana era.
Amahoro neza ambasaderi.
Amahoro neza. Umushaka ntare mesha ndamutse.
Amahoro baro.
Ari shingubu twebwe mugabo ijambo ryo ryatumbereye. Nagira rero nk'uko mubajije ejo umarabona abantu baje gushyigikira ukuhera k'umushinga ntahe yatwara mushasha kumenga hari cyari kibavuye ku mutima, hari uko ubona ubwoba umenga bwari bwakuye mu bantu baza guhimbaza uko kurahira naho byari kure na kure kubera indwara ya COVID yategerana. Murabona ingene bavuga n'ingene basugura ibintu. Hari umwana ukuze poweme w'umwirabure asa n'uwatangaje cyane rwose, yagumye aca kuri CNN ejo. Abantu rero bari bare mu ruswe. Umukuru w'igihugu rero icyo yibukiye gihambaye kandi yibaza yibutse n'abandi ku isi, demokarasi aho igeze hose itera imbere ntawurya mu kondora zose ntarizo icora. Yaravuze yuko itora ryiwe yabaye intsinzi ya demokarasi, yerekanye ingufu za demokarasi muri Amerika no mu isi. Ngira yabaye rero inyigisho yo ku bindi bihugu bifuza kuza muri demokarasi bifuza kuza byose, yuko atawo kwihebura habaye ibigoye demokarasi no kuyibungabunga bishibondo. Hari aho bishika rero yuko abantu bihebura, ariko yaduhaye ingufu zo kwemera abantu bose demokarasi hari ibigoye ishobora kunakuka. Ibyo yavuze ko ari intsinzi ya demokarasi nicyo cyanshimishije cyane. Nusigura gusumba mukanya icyo kibazo.
Yego. Nguko nayo ibuze mu ntangamarara ashitse mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike, na cyane cyane kiza cya COVID-19, ingaruka zacyo ku butunzi. Nako mbona uno munsi biharuro byariko bitangwa kuri CNN ko abantu bashika 190,000 basabye gufashwa kubera batakaje ubuzi, babisabye mu kiringo cy'indwi irangiye. Bikaba byerekana ibibazo bibandanya ku byerekeye ubutunzi nk'inkurikizi za COVID-19 n'ikibazo cy'ivangura rifatiye ku ibara ry'urukoba. Ni iki kibazo gikomeye cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Kubwanyu Lionel, ni ikihe mubona abantu bashobora kwitega kuri Biden ku guhangana n'ibyo bibazo? Ibibazo bitoroshe na gato.
Ego, murakoze cyane. Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara. Hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Ejo igihe yarahira hari haheze umwaka
hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatori Washington watoye umuntu wa mbere afite COVID-19 niho bamutoye itariki 2020 mu 2020 ejo rero barazi kitigire byaho COVID-19 yari igeze namye ndaba abantu bamaze gupimwa amaze gupimwa bakabona ko afise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu imiliyoni 24 n'igitegeri c'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose n'undi abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho gihitana abantu ibihumbi ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira ikete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi asfise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca wushikiriza Congress kugira bongereze gufasha mu vya relief vya COVID-19 ikiza nuko ama vaccine aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi naco kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu
Ambassador Gamariel kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo gisanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera c'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni ikibazo aritegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ijani shasha kubitorera inyishu izo tegereza ku byicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwanika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ari kihe leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu
ibyo bibazo byerekeye ubumwe bw'igihugu si bishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma n'uwo avuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo vyamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nico gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu usumbure udaserukiwe mu bantu muyita nshasha yakoze ivyo rero ngira nivyo vyerekana ko agomba ko ibibazo vyose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zoterega inyishu hamwe bashize hamwe zotorega inyishu ata musunikano ica kabiri ikibazo cabashikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abukoba rwera bagwanira ubwo bukoba nivya kiratovyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkinguzamateka abanyamerika rero vyarabateye ubwoba baragize isoni cyane vyabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora ico bintu cateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora icoshoboka kandi tuba baciye bamusabira kuburanywa cyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye kigoye ni ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose ko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bishye imyerekano ya we hose kuri bose ubwabo usambura niko nzaha gusa nite n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yakora icyo cyo yahora baciye mucira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo mwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita ko bashigikiye perezida yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguza amateka abitegerezwa ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibaye ijya mbere ijya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na cumi na kabiri niba ntihenze ku gihe cy'abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu barabonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imazemo imyaka amajana n'amajana hari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu ibyo ari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga n'ikintu abantu b'abahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya cumi n'umunani biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira ingufu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu mushobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibintu biriya abantu baravuga bagira ngo tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu ibyo ari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa kuba basumba abandi burya n'izo ngorane byabonetse rero hariya kijya gihe itariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa ibyo narigeze kubona akavidewo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida atazo bashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva abona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'abantu benshi biyumvira mugabo bajya bakubahwa bakaza akavuga bati reka tubisambure mugabo icyo batazi kuko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera ubu uri kurasambura demokarasi bwabo byarabonetse neza nk'uko perezida babivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika zishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo cyigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegereze ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama ariko ari imyaka umunani umuzungu atwaye imyaka ine gusa icyo ni ikimenyetso kitabeshe ubu naho haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafise nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nabo ngenda bayitwararika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho dufise abatumire ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi turi kumwe kandi na Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba ari Brussels mu Bubiligi akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu turi kumwe kandi na Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza International Alliance University gisagara cha San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Frederic Rwanda inyumvira umuntu arabye ubugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha tegeje ibintu barabona ko harimo icyizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya murimo bari ruhukije benshi kubera iki biruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhusa tuzi ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko igushobora guhungabana
birumvikana kubera impamvu zitatu impamvu ya mbere nyamukuru ni bibyerekeye icyo twita klima ingende isi igende ihindagurika kubera ko ya abaru abantu bayisokobera no kuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona igisi tugendera ko idutunze ama rero umudenya Trump aje arisokora muri ayo masezerano amaze kwisokoramo babisigura iki babisigura ko ayo masezerano cyangira ibibazo kubera ko Amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe ibisanzwe irimwo nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze President Joe Biden awe azocagaruka n'ingoga muri makandi yarasinye ejo dekre itegeko ribwirizwa tegeko rivuga ko azocaza agaruka muri ayo masezerano urumva bari biteze ko mu by'ukuri Amerika iba kumwe nabo kuko Amerika ni igihugu rutura kiri mu bituma basohora ibyuka byinshi jinane jinane igisenge cy'ijuru urumva rero icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje azanana n'uburyo icyo ni ikintu cya mbere novuga icya kabiri ndi buvuge ni kijyanye no gukinga umwansi aba basoda birishyira hamwe wota urabona ahanini yarimwo aravuga ati abavuta bose bo muri baringa hahanze ya Amerika nibatahe ntibasubire iwabo kandi igihe bamwika abasoda bo muri wota abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze gukingira umwansi kure ndataradushikira icyo cyari ikibazo ikibazo gihanze abanyaburaya gose ku buryo iyo babonye rero perezida Trump afite mbene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe basanga umutekano rero usa n'umwitwariko mukuru na cyane cyane twimirije turabye ingene ngaha imigu y'abihevyi iza kugira ibiteri ino baca baboneka yuko umenga ejo barashobora gusigara aribonye ni ikibazo kigira gatatu ikibazo kijyanye n'ubutunzi ingene ibintu by'abangaha i Buraya bishoboka muri Amerika cyangwa ibintu byo muri Amerika bizino urabona ko byatanguye guhungabana ihanahana ry'ibidandazwa bijyanye n'ingene nacyo bavuga bati wewe Amerika cyangwa nubwo biri mutange amakori menshi gusumba uko mwari byari bimeze urumva ya migenderanire bari bahurira muri OMC bakavuga ingene baza barahana ibidandazwa byari byatanguye gutituka uyu perezida uyu ntuzenya serukira ubudagi angela merkel wewe ntiyigeze yihangana kubera ko ingingo Trump yafata zaca zibakora ko cyane gusumba n'abandi nicyo gituma ari abanyaburaya bake bavuga bati si twebwe tubonye uwo muntu aragiye bavuga bati reka nagenda arakagenda nicyo gituma baciye biruhutsa kubera umuperezida mushasha yatinze
tubandanye
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
ambasaderi Gamaliel ku byerekeye igihugu cya Iran Amerika yaravuye mu rajya amasezerano hagati y'amakungu n'igihugu cya Iran kujanye n'umugambi wacu werekeye ubuhinga bwa nuclear cyangwa ibibanisho onyanganda bwa nuclear muri cyo gihe abitegeze ibintu baravuga ku ntwaro yerutse ko kumbure ibintu byagenze nabi kuva Amerika ivuye muri aya masezerano mwibaza indwano shasha ya President Biden ko ishobora kugaruka muri aya masezerano cyangwa hari ibindi bizobanza gusabwa kuri Iran kugira ishyire mu buryo kugira Amerika ironke uko ishobora kugaruka mwo mwitegereje mu bibona gute
ikibazo gikuru muri icyo cya imigenderanire y'igihugu cya Iran cyane cyane n'ingene igihugu cya Iran gitegereza kutaronka ibigwanisho ruhonyangani icyo kibazo gituma cyagoye ni uko habaye umwumvikano w'ibihugu bitura ku isi hamwe na Iran hamwe na ONU ene bo yifasha gukora iterambere ariko ntishyikire ibigwanisho ruhonyangani igihe rero umushyantara aheruka gutwara iki gihugu yavuyemo atabagije abandi byateye ingorane mu migenderanire y'isi kuko hari amasezerano bari bayihaye ifite icyo gituma ikomeye n'ubu ubu rero kuyasubiramo kumbura izo inzira y'uko ya makungu ashobora kuza hamwe yose ibihugu dutura na ONU bakaguma baraba uburyo icyo gihugu kitopfa mugabo cyotera imbere ariko ntigishyikire ntigisubire gukora ibigwanisho ruhonyangani ikibazo rero si uko arizo cyangwa atari byo kuko hari amasezerano mpuzamakungu yari yabujijwe yo kubikora uwaheruka akabivamo adasezeye abandi nibaza cyane yuko ubungu azoshyikiriza amerika muri ako masezerano kuko icyo kibazo gikorwe mu nama mpuzamakungu uko byari byagenze bwa mbere nawe birimo ariko mundi kuri icyo kibazo tuvuye cyerekeye ibyashyitse gatandatu ukwezi kwa mbere ku nama nshingamateka ejo umuperezida mushasha Biden yarasiguye ingene ikinyoma n'ukuri bihambaye muri demokarasi arashyikiriza yuko abantu mwagiye bamubonye baja gutera bagiye bemera cyane ibyo umukuru yababwiye ko yibwe atora ariko nk'uko mubizi habaye imanza zirenga 32 yitwaye mu butungane bw'amatora gusa muri kuri supreme arashindwa ariko aguma abwira abamukurikira ko yibwe amategeko ko yibwe amatora ko bashobora kumurwanira ku isi icyo rero ni ikinyoma cyatumye abanyagihugu batagira amakuru akwiye bagumuka ko basambura icyo gituma perezida Biden ahamagara gukora ukuri mu ntwaro ukuri kubwira abanyagihugu bizigira batwara nacyo gituma umuvugizi w'ejo muri perezida ya mbere konferensi perezida ya mbere ya gitwe yavuze yuko biyemeze kubwira ukuri abanyagihugu igihe cyose habaye ikibazo baturutse demokarasi rero igowe n'ikinyoma cy'abategetsi gituma abanyagihugu batumva uko bigenda neza kuri ko abategetsi nako kutuma bizigirwa gusumba bakura ibiterambere mu gihugu ishobora no gushimikira ko perezida yabyerekanye leta asubiramo
murakoze nawe Lionel uri umugambi leta nshyashya ya Biden ifise ni uko kutava mu ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihe iki kiza cya COVID-19 kiriko kirabica bigacika ku isi yose nagaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ho havugwa ko abantu barenga 400,000 bamaze guhitanwa n'icyo kiza ni ikintu cyiza kugaruka muri OMS kwa Amerika no mu rugamba rw'amakungu akoreye hamwe kurwanya icyo kiza
ego cyane ni byiza cyane ko yiyemeje kubandanya atera intege ashyigikira ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ikintu gikomeye ni uko nk'uko nari nabivuze kare ibitigiri bya COVID-19 ku isi byaraduze cyane ubu hoho bigeze aho biduga gusonja kubera hariho n'ibindi bisanira bya COVID-19 bimaze kwibonekeza byandukira no gusumbya ku buryo ibitigiri bya COVID-19 biriko biraduga ngaha muri Amerika eka no ku isi nzima mu bihugu byose ariko icyiza ni uko ubuko Amerika yiyemeje gusubira gushyigikira cyane World Health Organization hanyuma babuze yuko n'umuganga Dr. Anthony Fauci ko ariwe azoserukira delegation ya Amerika muri World Health Organization. Ivyo rero ni byiza cyane gose kubera aho bazobandanya bashyigikira cyane gose yo World Health Organization. Ariko ikindi nashaka no kumenyesha ni uko kuva iyi ndwara ya COVID-19 itera ku isi, Amerika yarafashije cyane mu bihugu byinshi na cyane cyane muri Afurika, yarafashije gose kurwanya iki kiza cya COVID-19 kigitangura. Mu bisanzwe Amerika isanzwe ifasha ibitaro mu bintu bijyanye n'ubuvuzi muri Afurika, mu bihugu hafi byose basanzwe bafasha mu bintu byerekeye by'ubuvuzi. Urumva igihe iki kiza cya COVID-19 cyatera, Amerika yarafashije cyane guha ubushobozi bwo kwikingira COVID-19 baba baganga no kwigisha no gufasha ibihugu kwigisha abanyagihugu ibyerekeye iyi ndwara n'ukungene bashobora kuyikingira. Icyiza rero nuko nyakubahwa Perezida Joe Biden nawe ne azoza ariko arasaba kongerereza uburyo buzofasha ngaha muri Amerika, ariko cyane cyane ufashe no ku isi nzima. Hari hahetse iminsi itatu umunyamabanga mukuru wa OMS agize asabye yuko OMS boyifasha nayo ne kugira nabo ne bashobore kuronka amavaccin inshancho bashobore no kuzishikiriza abanyagihugu ku isi nzima. Urumva rero ubu ko Amerika yasubiye kwiyemeza ko izobandanya ibafasha ibatera intege, ibyo ni byiza cyane kugira bashobore kugabanya indwara ya COVID-19 ku isi irandurane n'imizi. Ariko bizosaba yuko abanyagihugu bose aho bari ku isi, umuntu wese ahari na wene arashobora ateza gufasha kugira iyo ndwara igabanuke. Urumva abantu bose bakwiye gukurikiza amategeko babaha yo kugerageza kurwanya iyo ndwara. Urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza gituma kituremesha.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza ikiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri leta nshasha ya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahiye mu mabanga yiwe ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021. Turiko tuvuga ku bintu abantu biteze haba muri Amerika no mu makungu n'ibibazo leta yiwe izohangana navyo haba hagati mu gihugu canke hanze. Turi kumwe na Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara cya New York ngaha muri Amerika, yigeze kuserukira Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuginyumvira, yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba akurikiranye hafi bya politiki, akaba yananosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi, na Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Bamvuginyumvira, ku byerekeye imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya, bitegereza ibintu baravuga ko ku ntwaro yahahora umukuru w'igihugu kumbure yasa n'ukumenga ntiyashaka kwiteza ibibazo gushavuza Perezida w'Uburusiya, ibintu byose byaba haba ibyagirizo by'uko Uburusiya bwagombye kwivanga mu matora mu mwaka wa 2016, abitegereza ibintu babona ko umukuru w'igihugu yari ahari atabishyizemo ingufu ngo abone ko ari ikibazo gikomeye. Ubu mu minsi yaheranaho imbere y'uko leta y'ibirangira, Uburusiya bukaba bwaragize ibitero ku byumanya bwongo bya Amerika, haba mu mashyirahamwe ya leta, mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga yabikorera ku giti cyabo. Leta ya inshasha igiyeho ya Perezida Biden yavuze ko ivyo bitazokwijana bazokwishura. Iyo migenderane ubona izotosekara hagati y'ivyo bihugu bibiri kuri leta ya Biden canke leta ya Amerika izorondera uburyo bwo kugerageza kurondera aho ikorana n'Uburusiya?
Iki kibazo c'imigenderanire y'Abanyamerika n'Abarusiya ni kibazo bwa mbere gifite imizi kuva kera. Ibutse ingorane zari ngaha kuva mu 1990 aho ubumwe bwa Soviyete busambukiye bakagirira Abanyamerika ari babigizemo uruhara. Ninde ni migenderanire yacigenda kuva ico gihe icanje kibonekeje muri kuvaho Trump aziye nuko yagirijwe cyane ko yafashijwe n'abarusiya kugira ngo aze ku butegetsi ashobore kugwanya mu matora Hillary Clinton. Ibyo byaravuzwe cyane kandi byaravuzwe kandi nuko n'umuhungu wa Joe Biden afite ibyo akoreye hariya mu Rusiya ko yabafite mu kiganza. Ubu rero urabona ko politiki ya Trump yari ahanini yagomba kuza kwiyugarana muri Amerika arabe atari iby'Abanyamerika ariko araba gusa cyane cyane ibya wa mugwiwe w'abazungu. Rero ibibazo byo hanze akamera nk'ubiberarara ntashaye kubijyamo cyane niyabigiyemo naho tukwari kugenda kurondera imigenderanire myiza kwari kurana inge nahubwo n'akari kahari gahunga. Ubu rero ingirango ibigiye kuba ni uko Joe Biden azoraba inyungu z'Abanyamerika mu Burusiya akarabwe na zikingira ibibazo bizaba byadutse azobitumbereza inzira bibwiza gufata kugira ngo inyungu z'Abanyamerika zigume zikingiwe. Ibyo azagirizwa cyangwa ibyo yakoze nzi neza yuko Abanyamerika badashobora kubyihanganira bazoma bavuga bati oya ushaka ko niba ushaka kudukorana hafi y'inzira.
Yego muravuze ku bijyanye na politiki yo kwigaranira ko nagomba mbaze ambassadeur Gamariel Dabuzaniye iyo politiki mu mateka y'isi hari abantu bagerageje kwiyugarana icyo gihe kumbure imigenderanire n'isi ntiyari yugurutse cyangwa ngo ibe nto kubera ubu ibintu byose ari magiriranire kubera ubuhinga bwa none. Iyo politiki n'abayigerageje muri kahise ndibaza ko yari doctrine y'umuperezida yari Monroe ngaha muri Amerika niba ntihenze mu nyuma babonye ko iyo politiki idakora. Iyo politiki muri ibi bihe tugezemo bya none isi yose ari ntari magiriranire ni politiki yo kwiyumvira cyangwa ni politike isa ni itakora mu bihe byano
mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi icyo kimwe n'imigenderanire y'abantu kuko nta muntu ashobora kubaka iwe ntashobora irembo ibishoboka umuntu yubatse iwe ntashobora irembo ashobora kuhaba n'ibihugu rero ni uko aha rero ngira ati mfite uburyo bwinshi bwo gutegura uno munsi wo bitegura ibitegura nta rwankana ruhambaye rurimo harimo guhiganwa muri ibyo bihugu bibiri harimo guhiganwa rero hamwe agateranya imiragwe harimo uhira n'ibituze kugira cya Iran hari ikindi kiza cy'abasinwa n'ibihangange na biganwa mu isi n'ingene entere zabo zikomera mu isi hose bahiganirwa rero ugutera imbere ibihugu byabo bakabona umwe yobashingira cyangwa yobashingira. Ibyo rero ntibizohera bazoba ku ipolisi nyine bumvika n'ibindi sinoja kure cyane rwose ku byerekeye ibyo bihugu bibiri gusa nta biteguye ariko nta ushobora kuganira igihugu ntibishoboka ku bwanjye yubari yihenze cyane cyane kwiganira ku wenyine ukina abana wawe irembo ngo bashobore kuraba agahinda hanyu ntibishoboka. Ibyo rero ngiyazobihindura n'ingoga ku byerekeye Uburusiya ku byerekeye abandi mu isi ku byerekeye Afurika murabona yari yarirukanye abayisilamu ko bashobora kuza ngaha mwabonye ko baciye babihindura ushobora ibihugu byo bingana gutyo ku isi tubize imigenderanire. Ibyo ngira ngo ni ikibazo gisanzwe cy'intwaro mu gihugu kandi uyaje ati afata inkingo ya twajezo yo guhindura izo nkingo zose ziyugaranya niho ndogeza ariko umunsi akindi kiganiro tuyomye mu mihe tugenderanire rushobora kwitegura gusumba.
Murakoze Lionel tuze ku gihugu cy'Ubushinwa ni igihugu kontwaro ya Perezida Trump cyagiranye ibibazo intambara mu by'ubudandaji ubuhiganirwa igihagararo ku isi muri iki gihe ibyo bihugu bibiri muri iyo ntambara y'ubudandaji byashiranye ko amatarisi akomeye cyane ku bidandazwa biva ku ruhande rumwe bija mu rundi muri baza ko iyi ndwaro nshasha ya Joe Biden hari ikintu bazogerageza guhindura kugira ayo matarisi ko yaragize ingaruka cyane nka ngaha muri Amerika ku barimyi n'aborozi nikiye mubona kizokogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri biriko bihiganirwa kuza ku isunzu ku gihagararo ku isi.
Ego murakoze cyane Federe kuri icyo kibazo. Ego nashaka no kuvuga nk'uko ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yabimenyesheje yuko ibihugu bihiganwa urumva ihiganwa riri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ihiganwa rinini ariko ibihugu mu bisanzwe ibihugu byose byo ku isi birahiganwa kandi mu bintu byo guhiganwa igikuru ni uko ibihugu uko bishobora gushorera ibintu byinshi byabo hanze gusumba ibyo bazana aho niho ibihugu bihakurira amafaranga menshi. Urazi rero nk'uko urudandazwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa nko mu 2019 ivyagurishijwe biva muri Amerika bija mu Bushinwa ni bikeyi kuvyavuye mu Bushinwa biza muri Amerika ku buryo Amerika yahahombeye amamiliyaridi arenga amajana atatu urumva muri ico gihe rero igihe mu nyakubahwa Donald Trump igihe yaza ku butegetsi ico kintu cari kintu cari kimuraje ishinga kugerageza kugabanya uko guhomba kwa Amerika ubiraje n'Ubushinwa ariko n'imbere yiwe kuri nyakubahwa Perezida Obama akitwara na wene ico kibazo cari kibazo bateza kuguma baraba kuko ari igihugu gihombera bateza kuraba ukungene bashobora kongereza ivyo tudandaza bija mu Bushinwa kugira bagerageze kugabanya ayo mahera yo guhomba urumva rero muri iki gihe hariho ivyashitswe ko naho ukungene bavyifashemwo ariko niko bategezwa niko bagerageje kugira babazane bashobore kwicarana baganire ibyico kibazo urumva intwaro y'igitangura yaradugije amatagisi hakiri kare kugira bashobore nabone kumva yuko uko guhomba ari ikibazo nyamukuru kugira baze bicarane hanyuma muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere Amerika baratanguye amasezerano n'Ubushinwa ku bintu byerekeye vya intellectual property ibintu byerekeye ubuhinga bw'amakompanyi mu gukora ibintu bashaka kugira bagwanye tuvuge nk'amakompanyi yigana ayandi makompanyi hanyuma bagatuma bahiganwa nabo urumva hariho ikibazo cya intellectual property barakiraze hanyuma hariho n'ibibazo ku bintu by'ubudandaji nk'ibintu by'ibirimwa bishoregwa muri mu Bushinwa intambamyi bahora baronka mu kurungika ibintu birimwa muri Amerika bija mu Bushinwa navyo ne barashoboye kuganira ukungene boborohereza amategeko kugira ibintu biva muri Amerika bishobore kwinjira neza hanyuma bigashobora kugabanya ico kibazo c'amahera Amerika ihahombera ibaza rero yuko n'iyi leta nshasha ya nyakubahwa Joe Biden nawe ne azobandanya araba ico kibazo kuko ico kibazo nicari bwatoregwe umuti azobandanya naco ne ico kibazo abandanya ciga araba ukungene bashobora kugabanya ayo mahera Amerika ihahombera
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC twavuze imigenderanire hagati ya Amerika ibibazo leta nshasha izogira haba ku karere k'Iburayi Burusiya hamwe n'Ubushinwa ntitwibagiye Afurika niyo nashaka budushimikire ko bavuga ibyumvira kuri Afurika baravuga ko abitegereza ibintu bakurikirana politiki hafi imigenderanire avuga ko kuri leta ya Perezida Trump atamigandi iboneka irashe yerekeye akarere ka Afurika Amerika yari ishyise nk'uko imbere yaho leta zakurikirana wasanga zifise politiki iboneka naho ikashyirwa kumbure kubabyitegereza mu ngiro nk'uko byaba bitegekanijwe mu migambi bakavuga ko leta ya Trump atamigambi iboneka arishyise kuri Afurika ni kubera iki Afurika gihagararo yagize kuri leta yiwe nicyo mubona kizoyitandukanya leta ya Trump ni ya Biden
mbere yuko mvuga ku bya Afurika reka ngarike kuri ariko gato kuri ibi by'Ubushinwa ngarike gutondo tubiri uyu mugenzanje atavuze akantu ka mbere ndi bugaruke ko akajanye n'ibi by'amakompanyi yo gutuma n'akamakuru yibita Huawei y'Abashinwa yari muri Amerika Trump yagiriza ko ari abasomyi b'urusaku nacyo gituma ashaka kubakuraho urumva icyo ni ikibazo n'ubundi kizobandanya kugira ngo bamenye gutandukanya amakompanyi agira ibi nayo bashaka gusoma urusaku kubera ko gusoma urusaku ku bihugu bya rutura ni ikindi kintu cyama kiranga imigenderanire y'ibihugu bya rutura kugira ngo bamwe bose bamenye ibyo abandi bariko barakora icya kabiri ni iki kibazo cyo guhangana aho abanyamerika bafashe ingingo yo kugabanya amatagisi bame kongereza amatagisi abashinwa nabo baca bagabanura bakakora ifaranga ryabo kugira ngo abanyamerika bahurumbire bya bintu byazi wabo kuko bica bigura make urumva ni bintu byo guhangana kandi byo nibaza ko bitazogabanuka bizogumaho aho gusa niyumvira nuko aho kuguma bacengacengana bahindura micenga ahubwo bazovuga bati ndeka twokumvikana gute nibaza ko iyi ntuzanya politike ya Joe Biden kuzoba ari kurondera ingene bashobora kumvikana bagakorana mu mwumvikano mugabo atawurengera ubundi ikibazo yagarutse ko gihambaye cyane ikibazo cya propriété intellectuelle no kuvuga abashinwa barakoporora cyane ibyo abandi bahinga bagize kuko bavuga bati twebwe tugaturamena umutwe tuza gukora ibyo abandi bakoze reka ubyihibe tubikoreshe hanyuma maze twe dushora ibyo bakoze gutyo rero twiganze mu isi icyo ni ikintu gihambaye cyane kandi bazobwirizwa kugaruka ko bagahayira bya afurika nabyo mu bisanzwe fata imbere ya Trump kuri perezida Obama aje abanyafurika baranezerewe cyane yuko baronse umunyafurika nkabo atwaye amerika ko ari kazo bamarira mugabo amaze kugenda wumvirije abanyafurika bakubwira bati ntacyo twabonye mugabo ama ijambo ryo gushyigikira demokarasi ryaramyeho cyane gushyigikira intwaro rusange yarabigarukako yaraje muri afurika araza muri ntuza muri etiyopiya arahura n'urwaruka arabigarukako cyane yaravuga cyane icyerekeye demokarasi kuri Trump igishushanyo cya Trump na Joe Biden Trump yari afurika yari nka n'ikintu kitariho kabaho ite n'amajambo yavuga wumva ko yitwa leta ya amerika akigiza y'abazungu akigiza y'abashinwa none afurika yo yacyayifata pati kitanariho atakimaze ubu rero ko nibaza ko intumbero ya Obama yo kuvuga demokarasi Joe Biden azaribandanye ariko icyo abanyafurika bakeneye hambavu ya demokarasi ni ibintu byo kuzamura imibereho y'abanyagihugu imibereho y'ubutunzi kuko ugereranije amahera aza muri amerika n'ayatangwa muri za isirayeli usanga ni inshuro nyinshi abayisirayeli baronka abanyafurika n'ibihugu byinshi bataronka birashoboka ko iyo mfashanyo yoduba gusumba ibyo nibyo mbwira ngo abazoba bajejwe imigenderanire y'uburundi cyangwa y'uburundi n'ibihugu bya afurika bazovuga bati reka nago turabe ingene umutsikuru w'igihugu mushasha yoza gufasha gusumba demokarasi ikurikiranwe hanyuma bwo n'ubutunzi bukurikiranwe
yego nze kuri ambasadeur Gamaliel kuri icyo kibazo nyene aravuze ko kubyerekeye imigenderanire hagati y'amaleta akurikirana muri amerika n'akarere ka afurika umuntu yitegereje afurika yose ikwiye guhaguruka nayo igakina ku nyungu zayo kugira iboneke igire igihagararo iboneke mu makungu kuko nta wubakira uwundi niko baca umugani niki afurika yokora niyo kwama yitega ko amerika cyangwa akarere k'uburaya gafata imigambi kubiyereke kandi ari atawukubakira avuye hanze ubibona gute
murakoze nibaza yuko ngaruke kuri iz'abaperezida batatu bakoze cyangwa abari imbere imigenderanire y'isi ya leta irangizwe politiki ya amerika muri afurika irangizwe umwe wese ntagira iyiwe gusa umwe ateza imbere kumbura igice kimwe gusumba ariko iranditse ikibazo cya mbere kuri bo ni guteza imbere inyungu z'igihugu cyabo cya amerika muri afurika irondera iki abanyafurika mu bishura gute umushinwa aza muri afurika kugira arabitakura muri afurika nawe ati mumpaye iki nzubaha iki demokarasi rero ku banyamerika irimwo imigenzo uko intwaro zigenda ati tubona kumwe ko intwaro zokora icyo ni ikintu gihambaye kuronka umuntu ubona kumwe ingene intwaro zigenda nicyo kibaye ikimikirako cyane rwose zimwe byacu bya demokarasi byanditswe bisubiramo mushatse nubwo barabisubiyemo ngaha nimwe ariko muyumvira gutya mu bindi twokumvikana ni ngombwa igihugu rero ntitwotaba ngo naka yavuze ibi imigendere ya amerika n'ibindi bintu byiranditse umwe kumbure arusha aba ikindi kuri iyo ntere y'uwo munsi ariko afurika nayo aho twihenda muri Afrika nta muntu numwe aserukira Afrika ubunangereza Afrika ari bihugu byinshi bya Afrika icyo gituma uyu ari kwiyagereza kuraba uburyo bukorera hamwe z'urudandazwa muri Afrika hamwe bariko barabikora ku muri Union African kugira baronke ijwi rimwe rya Afrika ntajyo dufise muri Afrika abantu bose baje bakora n'igihugu kimwe kimukwacu icyo gituma kumbure dukwegera ko gusa ngo Afrika yokora iki nta politiki exterior ya Afrika yonyine iboneka iteranye hagenda ibihugu byose biri hamwe icyo gituma n'ubu muri Afrika nirondera ingene yokorera hamwe n'ibindi bihugu hakaba inshingano zimwe zikomeye bakurikira ko n'ibindi biriho ubu rero icyo ni ikindi kibazo umuntu yotegura naye ahandi nagenda bibutse yuko umuperezida wese n'uzokurikira azoza leta ya Amerika ikurikira yanditse imigendera ikurikira kugeza aha muri
Lionel ku byerekeye akarere ka Afrika nagomba ngaruke ku kibazo umuntu afatiye ibyaranze leta iherutse ivuyeho ngaha muri Amerika ku kibazo kijanye n'abimukira ni kibazo Perezida Trump yashimikiye ko igihe yiyamamaza haba ikiringo cya mbere n'igihe yarondera ikiringo cya kabiri nicyo kindi yashimikiye ko cyane cyanatumye bisakuza bamwe mu muri abo ariko bashyira imbere inyungu z'abazungu n'urukoba rw'abazungu babona kumenga ibihugu byabo si nangaha muri Amerika gusa no mu bindi bice bitandukanye n'i Buraya babona ko uburyo babayeho n'inyungu zabo ziriko zirageramigwa n'abo bimukira mvuze kuri aba bimukira ko harimo n'abimukira bazaba muri Afurika baje ngaha nikihe indwano nshasha ya Joe Biden zokora kugira igabanye uko kwinuba ko abashyira imbere inyungu z'abazungu babona ko abimukira ariko baratwara ikibanza cyabo
murakoze cyane kuri icyo kibazo nashaka no gusubira kubanza kugaruka ku kibazo cya cy'ubutunzi muri Afurika
ariko mu nyaruze tuziganye umwanya muto mu bice ku mayange
ego kanje ko mayange umugambi muri Afrika muri 2019 hariho umugambi leta ya Amerika ya Prosper Africa bari bazanye ituma ama kompanyi yo muri Amerika akorana neza n'ama kompanyi yo muri Afrika urumva uyo mugambi warukiri mushasha ariko turifuza yuko nyakubahwa Perezida Joe Biden ashobora kubandaniriza ko kamwe n'indi migambi yari yarashyizweho kera yaba imigambi ya African Growth Opportunity Act AGOA cyangwa umugambi wa PEPFAR ukugwanya indwara za malaria n'izindi ego ngarutse rero kuri icyo kibazo cy'abikira icyo ni kibazo gikomeye cyane kuko twabivuze cyane nko ku kibazo twavuganye kare mu bya climate change ikibazo cy'ukukingira ibidukikije nuko basanze burya iyo ariko haraba ihindoga kwa gibihe biragira intamba nyinshi ku isi bigatuma hari n'abantu haba abimukira benshi batabakomoka kubera aho baba hasigaye hatakimeze neza cyane habaye intureka kubijanye bivyo ingaruka ziza ukungene bidukikije biba vyashinzikaye urumva rero muri icyo kibazo cy'abimukira ejo nyakubahwa Perezida Joe Biden yara bishikirije na wene mu kibazo cy'abimukira yuko icyo bagiye kuzoza kuzogisubiramo bakirabe neza hanyuma bashobore kuraba uko ngene bashobora kucorohereza ariko igikuru nuko bariko baragerageza cyane cyane nkaho bagiye nko muri uyu mugambi wa climate accord bituma ibyihinduka by'ibihe ikiza nuko iyo niyo ngorane nyamukuru ishobora kuzogerageza kugabanya abimukira bo mu myaka izoza ariko abahari ubu abari mu nzira ariko aremeza ko bazogerageza ukungene bashobora kuza barabafasha
murakoze cyane bari abatumire Ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye yigeze guserukira u Burundi mwishirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato nayisumbuye mu Burundi ari mu gisagara cya New York aha muri Amerika twari kumwe kandi na Frederic bavuga inyumvira muri Antunga ari I Bruxelles mu Bubiligi yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politiki akaba yanonosoye n'ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ubundi mutumire yari Lionel Remesha Professor Lionel Remesha akaba yigisha kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California bwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yigisha ivyerekeye ubucuruzi mpuzamakungu turabashimiye mwese kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
Radijwi rya Amerika mutuye muri Strasbourg bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90 n'ibice 0
naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Radio Ijwi Amerika Yabaye Ikivugo Cacu Mu Gukerera Igihugu Cy'u Burundi Yabaye Ikivugo Cacu Mu Gutanga Ijambo Mu Banyagihugu Yabaye Ikivugo Cacu Shakiriza Chotukona Kurayaka Tukahutayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye Ikivugo Cacu Radio Ijwi rya Amerika Yabaye Ikivugo Cacu Igihugu cy'u Burundi Yabaye Ikivugo Cacu Mu Gutanga Ijambo Mu Banyagihugu Yabaye Ikivugo Cacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yabangura mu myaka imaze isamirana igihe gusa ibyo byayiranze Yabaye Ikivugo Cacu Radio Ijwi rya Amerika Yabaye Ikivugo Cacu Mu Gukerera jabai, ikubizo chachu. Mugu tangi jambo, uwanya jihubu yo, jabai, ikubizo chachu. Radio, ishu ya Amerika, jabai, ikubizo chachu. Radio, ishu ya Amerika, yo, jabai, ikubizo chachu.